abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi bafashwe barafungwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, bagirijwe kwifatanya n'abaroberi bateye igihugu mu ntara ya Bubanza ari naho bafatiwe bagiye kurondera makuru y'ico gitero. Igihano cyo gufungwa imyaka ibiri n'igice bakatiwe yababo ababunganira n'imiryango mpuzamakungu ikingira agateka k'abamenyesha makuru babona ko ari akadodoberezo atawo gafatiye. Muri ayo mashyirahamwe harimo umuryango CPJ, le Comité pour la protection des journalistes mu Gifaransa. Mu gihe hategekanijwe ko abo bamenyesha makuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bitaba muri sentare y'iyungururizo kuri uyu wa gatatu, umufasoni Mutoki Momo atwara CPJ mu bihugu byo ku mugabane w'umunsi ya Sahara, avuga ko kubarekura ko bari no kubakingira ikiza cy'umugera wa corona gishobora kubasanga n'ibohero.
We are specifically concerned about the continued detention of four Iwachu reporters, journalists.
Turagushinga n'ifungwa y'amenyesha makuru bane ba Iwacu bahagaritswe umwaka uheze bariko bakora ku migwano yari yavuzwe mu ntara ya Bubanza, hanyuma mu ntango z'uyu mwaka bakatirwa imyaka ibiri n'igice yo gufungwa. Mu rubanza rwibonekejemo amanyanga menshi, ifungwa ryisunzwe ibirego bidafite ifatiro byo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Kugumiza amenyesha makuru mu nzu z'imbohe muri iki gihe byongera ikibi mu kindi kukarenganyo bagiriwe bahorwa umwuga bagihagarikwa. Uko bagumiza mu ibohe rero mu mibereho twumvise idashemeye bituma akarenganyo bagiriwe kaba kabikurushiriza. Duhamagarira leta y'u Burundi kubarekura vuba bwangu.
We are calling on the government of Burundi to release them immediately.
Kumusi wa Mungu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi. Urwego sense rucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi ruremeza ko hakiri abatware baburabuze bamenyesha amakuru mu kazi kabo. Jerome Niyonzima umwe mu bagize urwo rwego yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Nibaza yuko no mu bantu nk'abanyapolitiki cyangwa abagize intwaro cyangwa abagize ubuzima bumwe bwa leta bashobora kuba bashikuza cyangwa bakagira umwete urenze, bakagomba kugaragaza yuko kumbure bakorera ibya politiki cyane ku buryo bashaka mbere nko kubuza n'umenyesha amakuru bati ntibivugwe. Ugasanga rero harimo abanyapolitiki cyangwa abagize intwaro bamwe bamwe batumitse mu abamenyesha amakuru, ariko nabo nyine nabifata yuko kenshi iva ku kutamenya akamaro k'umumenyesha amakuru.
Amashami mpuzamakungu aharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru abona ko igihano cyakatiwe abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu ari nk'agasopo kahawe abandi bakora uwo mwuga, kugira ngo muri iki gihe cy'amatora ntibahirahire ngo bavuge ibitagenda neza. Urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi UBG ruhamagarira abatware kureka kuremera abamenyesha amakuru. Alexandre Niyunge ko ni watwara UBG.
Iyo umuntu akubwiye ati ndakomena umutwe nibagira icyo uvuze kandi azi neza ku mutwe heza ukawumumena, uwo muntu yoheza akiroha yoba nde? Urumva araheza akagira ati reka data reka ndari numwe ndabe kugoca. Abo bantu batwara barakwiye kureka abamenyesha amakuru bagakora umwuga wabo, kuko nta mwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa umumenyesha amakuru ashobora gukora mu gihe ariko arateza ubwoba ariko aratotezwa. Ibyo byohagara rero icya kabiri kosa amenyesha amakuru nuko koko boba abamenyesha amakuru bagahagararira inyungu z'umwuga, ntibaheze batwagwa n'aba canke bariya babakwegwa kwega, kuko muri kino gihe abo basamaza canke bakabatwara muri iri na biriya ntibanabuze.
Umuryango mpuzamakungu CPJ uri kumwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu arenga 80 baheruka kwandikira ibaruwa abakuru b'ibihugu byose bya Afurika biri mu bimenyeshamakuru bafunzwe, babasaba kubarekura muri iki gihe cy'ikiza ruhonyanganda cya COVID-19. Umukuru w'igihugu cya Madagascar wenyine niwe yitabye ako kamo, kuko ku munsi wa Mungu yatangaje ko agiye kurekura abamenyeshamakuru bose bafunzwe muri icyo gihugu. Umuryango CPJ uhamagarira perezida w'u Burundi gufatiraho nawe agasigare kuge abo bamenyesha amakuru. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.